kandi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije nshuti mwese turi kumwe kuri micro muri kumwe nanje Fide Niyongabo. Ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tombora ya kimwe cha kane cy'ihiganiro ry'inkino z'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yo ku rwego rwa mbere yabaye ya mbere mu mashampiyona y'ibihugu ikinamwo mu karere k'Iburaya yaramenyekanye ku munsi wa gatanu w'indwi birangiye itariki 18 y'ukwezi kwa gatatu yabereye mu gisagara cya Nyon mu gihugu cy'Ubuswisse. Umugwi Real de Madrid wo mu gihugu cya Espagne uzohura n'umugwi Chelsea wo mu Bwongereza. Manchester City wo mu Bwongereza uzokina na Atletico Madrid wo muri Espagne. Liverpool yo mu Bwongereza izohura na Benfica yo muri Portugal, mu gihe Bayern Munich yo mu Budage izokina na Villarreal yo muri Espagne. Umugwi Real de Madrid ni wo umaze gutsindira igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya kurusha iyindi migwi yose muri icyo gikombe, ni ukuvuga inshuro 13. Muri iki gihe ukaba uri mu kibanza cya mbere muri shampiyona y'igihugu cya Espagne. Watsinze Paris Saint-Germain muri kimwe 18 cy'igana cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Umugwi Atletico Madrid umaze gushika mu gice cya nyuma cy'ico gikombe inshuro zitatu. Yamara waratsinze shampiyona yo muri Espagne mu mwaka uheze w'2021. Manchester City yatsinzwe n'umugwi Chelsea mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya mu mwaka uheze w'2021. Liverpool iheruka gutsindira icyo gikombe mu mwaka w'2019 mu gihe Bayern Munich yatsindiye icyo gikombe mu mwaka w'imbere yaho w'2020. Chelsea yatsindiye icyo gikombe mu mwaka uheze rero w'2021. Inkino za mbere za kimwe cya kane zizoba ku itariki zitanu z'ukwezi gutaha kwa kane. Liverpool izokina na Benfica mu gihe Manchester City izohura na Atletico de Madrid. Urukino rwa nyuma rw'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya rwari kubera mu gisagara cya St. Petersburg mu Burusiya ku itariki 28 y'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Yamara wimuriwe kuri iyo tariki nyene i Paris mu Bufaransa kubera ibihano Burusiya bwafatiwe nyuma y'uko buteye Ukraine. Twatumiye Wilson Mekio umumenyeshamakuru w'inkino na Ongwa Leya umumenyeshamakuru w'inkino akorera kuri Radio Star FM Gitega, bombi bari mu Burundi. Batumire mbanje kubashimira nkaba ndabaramukije.
Muraho mwaramutse iyo yacu ni mwiriwe.
Hano turacari kare mu gitondo acari za 4:04 zo mu gitondo. Nagomba mpere kuri we Wilson, ivyavuye muri iyo tombora ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye kubijanye na kimwe cya kane cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya mu bibona gute muri rusange?
Ku bwanje ingene ndabibona, mbona kumengo amahigwe ni menshi ku migwi isanzwe igwaniranya igikombe, na cyane cyane ijya ikomeye atari bitangaza nk'uko twamati bibona. Ndabona ko shobora inkino zishobora kugorana n'izi zizohuza Chelsea na Real Madrid, Manchester City na Atletico Madrid, ariko atari bitangaza ndabona kumengo umuntu yo kwitega Bayern Munich na Liverpool muri kimwe cya kabiri gishije cyanyuma ko Bayern Munich izohura na Villarreal Liverpool igahura na Benfica ngo numenga atari gitangaza iyi migwi ibiri y'ibihangange ishobora kurengana ariko biragoye cyane kugira icyo umuntu avuze kuri Chelsea Real Madrid Man City Atletico Madrid
nawe leya idavuye muri tombora uyibona gute yo ku munsi wa gatanu w'ibiheze alo leya
alo ndabumva
yego iyo tombora yabaye ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye ya kimwe cya kane cyiganwa cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya muri rusange uyibona gute nawe
Ndaze itombora uko byagenze kujyanye n'iyi migwi ikina ku mugabane wa Buraya yabaye ya mbere ndabona yuko atagitangaza kinini kirimo ariko nkaraba nk'iyi migwi ya Benfica n'uno mugwi wa Villarreal iboneka yuko ari migwi novuga nti yashyitse muri iki cya kane gishyira cya nyuma tutari dukunze kubona iyi migwi nk'iyi ishyika muri quart de finale yo kubwanje bavuga nti ibitangaza byabaye kuri imigwi ya Villarreal na Benfica ariko ku yindi migwi byari bisanzwe kuko twora tubibona mu cyakane gishyira cya nyuma mu bice cya kabiri gishyira cya nyuma cyanke muri finale rero kubona imigwi yarashyitseho no vuga nti si kubwa igihamana ahubwo ni kubera ko ari imigwi iri kwirigenza neza ndetse ndabye no mu mahiganwa y'ibihugu imigwi iturukamwo urabona uretse Villarreal mu kibanza cy'indwi urabona yuko Benfica yo isanzwe mu kibanza cya gatatu mu higanwa ryabo iboneka yuko no mu yandi mahiganwa ino migwi iri kirabyifatamo neza itombora rero mbona yuko ukuntu imeze gutya ndabona yuko byagenze neza babipanze neza uretse gusa ibitangaza turindiriye kuri iyi migwi nagiye ndavuga ariko ku yindi migwi yoyo ndabona yuko ari bisanzwe guhura gutya
Buri rusange bwa ko muravuga imigwi mubona mushobora guha amahirwe ariko mu nkino ibintu birashobora guhinduka bigatangaza Wilson wari kuravuga ko uravye nka Chelsea na Real Madrid ubona ari ihe ishobora kugira amahirwe
umugwi wa Real Madrid na amahirwe nshobora kuwuha kuko na biragaragara yuko ari umugwi ugendera kuri Karim Benzema bwara nabonetse mu higanwa ryabo rya La Liga aho Karim Benzema atashobe kuboneka mu rukino rw'abahuje muri Clasico n'urwa FC Barcelona biboneka yuko umugwi wa Real Madrid buze Karim Benzema usanga ari umugwi udashobora gutora amanota atatu cyangwa gutsinda byoroshye nico gituma mvuga nti ku rukino ruzohuza n'umugwi wa Chelsea na Real Madrid ndabona yuko Chelsea ari ifite amahirwe yo gushobora gutsinda ariko kandi ndavuga nti muri zino nkino zizoba mu minsi iri imbere ndabona yuko mpamahirwe umugwi w'Ubwongereza bushobora gutwara igikombe ndabye uko iyi migwi yifashe mu gihugu cy'Ubwongereza nkaraba n'imigwi yo muri Espanye ko yifashe nibyo Real Madrid mu kibanza cya mbere ariko kandi turaze mu mahiganwa yo mu Bwongereza mu higanwa ryo mu Bwongereza uravye ino migwi ya Chelsea ukaraba Liverpool ukabona na Man City urabona yuko ari imigwi y'ibihangange Real Madrid ashobora kuva imbere
Wilson nawe uravye nka Atletico Madrid na Manchester City ubona ari nde woha amahigwe barazinanye aba coach abamenyereza Pep Guardiola wa Manchester City na Diego Simeone igihe Guardiola yari yamenyereza umugwi Barcelona muri Espagne
nkuko Lea yari ko arabivuga dufatiye kuri Manchester City na Atletico Madrid duca dusubira ku mahiganwa bakina nibyo Atletico kugira ngo ihashike yagiye gusezerera bakiye baba City Manchester United kimwe ku busa ariko nawo cashoka avuga ko yogereranya Manchester United na Manchester City tugiye kuraba ihiganwa rya La Liga muri kino gihe muri Espagne nawo uvuga ngo riri hejuru cyane ku buryo imigwi yaryo yotera ubwoba imigwi iri mu bibanza bya mbere mu Bwongereza Premier League gutyo tugiye kuraba ukuntu Manchester City ikakaye muri kino gihe Aminga mahigwe twahinga mikira cyane ko uyu mugwi wo mu Bwongereza naho Atletico ibanga yakoresheje mu gusezerera bakeba babo basangiye igisagara cya Manchester atawori menya byose biracashoboka ariko nkuko mwabivuze mumenyereza Pep Guardiola arazi imigwi ya La Liga kandi burya Atletico Madrid nta byinshi byahindutse kuko mumenyereza aracari Simeone umwe yahangana na Pep Guardiola bakiri kumwe muri La Liga kandi nabakinnyi ngendegwa kugiye kurabusanga benshi bakirimwo abo Pep Guardiola azi aho rero umenga amahirwe menshi twayagumiza ku ruhande rwa Manchester City ariko byose birashoboka kuko Diego Simeone nawe murabizi ko atamenyekwa.
Hanyuma uravye Bayern Munich na Liverpool n'imigwi ifise amateka akomeye nayo itoroshe ubibona gute?
Biragoye Bayern Munich biragoye naho twavuze yuko amahirwe menshi afise yo gukuramwo Villarreal ni kwa kundi tugomba tuvuga ngo Villarreal yahariya muri Espagne ikintu higanwa La Liga muri kino gihe tutoshoka twemeza ko rikomeye cyane kumbure ko tuzohava tubyemeza ari uko iyi migwi irikina irenze umutaru ndavuga iyi Real Madrid Atletico Madrid ni Villarreal twavuze ko amahirwe menshi ari aya Bayern Munich ariko Villarreal nayo ibitangaza yagiye gukora byo gusezerera mu gwi nka Juventus kandi babasanzi wabo mu Butaliyano bakajya kubatsindiraho babanyagira ibyo nabyo bishobora gutera amakenga gusa umuntu akibaza mbega si bitangaza byabaye ko ari bitangaza ubwo tuzokwama twitega ibitangaza na Bayern Munich hari igihe igira ibitangaza bitari byiza ku bakunzi bayo ugasanga aho byari byitezwe yuko ishobora koroherwa cyane siko bigenze ariko gushika ubu reka umuntu agumize ko nimba atari gitangaza gisubiye kwa Villarreal nk'uko yasezereye Juventus gushika amahirwe menshi ari ku ruhande rw'Abadage nayo Benfica nabo nyene bo ntawovuga ngo bakoze byinshi binini cyane kuko gusezerera umugwi Ajax nibyo warugize imyaka ingahe uri kurasa uratangaza abantu ariko si ukuvuga ngo muri ino myaka wabaye umugwi ukomeye cyane rwose ku buryo gusezererwa na Benfica twavuga ngo yabaye intama y'urinzu Benfica twavuga yuko atagitangaza kinini cyane yakoze nka Villarreal kugira ngo ishike muri iki gice cya kane gishyire cya nyuma aricyo gituma umuntu yovuga yuko Liverpool gushika birorohewe kiretse hagize ibyitamwo imvune z'abakinnyi cyane izindi ngorane zishikira imigwi ahandi ho umuntu gushika yo kwitega insinzi ya Liverpool kuri Benfica ahubwo gusa igitangaza tukaba tukirindiriye mu gihe bohurira muri kimwe cya kabiri gishyira cya nyuma Liverpool na Bayern Munich.
Urakoze Leia urabye amayikipe y'ibihangange atashoboye gushika kure yavuyemo nka Barcelona yavuyemo mu nkino zo mu ntango ntihenze umenga yakuwemo na bwa nyuma na Bayern Munich na Paris Saint-Germain yakuwemo na Real Madrid abantu bari biteze ko Messi agiye agahura na Neymar na Mbappe umugwi wa Paris Saint-Germain wari ufise inguvu zihagije zo gushobora gushika kurebwa natwara n'igikombe mwibaza ko vyatewe n'iki kubona imigwi nk'iyo y'ibihangange harimo n'iyindi yavuyemo kare
Jeho nibaza yuko ku ruhande rwa Real Madrid bishobora gukuramo umugwi wa Paris Saint-Germain ari zo bita chance mu mupira w'amaguru ubwa mbere Real Madrid yaje imaze kubona iti turabye nabi aha turasezerera amahiganwa kandi isanzwe izi mu mutwe na cyane cyane abakinnyi bazi yuko ari umugwi ukomeye ku isi wanatwaye ibikombe byinshi bya rino higanwa rya Ligue des Champions bishobora gutsinda umugwi wa Paris Saint-Germain hariho uburambe ubwa mbere uno mugwi wa Real Madrid sanzwe ufite muri izi za Champions League ariko ubwira kabiri hariho n'amahigwe umugwi novuga nti wagize muri runo rukino kuko ugiye kuraba ibihangange biri muri Paris Saint-Germain uravye squad ya Paris Saint-Germain karaho gusatirizi karaba ndetse abakina hagati ndetse n'abakina inyuma bazibira urabona yuko umugwi wa Paris Saint-Germain wikwije ukawufite mbere na bench nziza cyane y'abasubira abari mu kibuga nta kintu na kimwe ntambo nimwe wotanga isiguritse yotuma uno mugwi wa Paris Saint-Germain usezerera kare ano mahiganwa ariko n'ibyo abimenye navuga nakanyarigabo kuno mugwi wa Real Madrid ariko kandi na chance irajyamo no mugwa Real Madrid wakinishije ubwenge ukuravye Paris Saint-Germain cyo cyambere no mugwa vyifashemo neza warumaze gutsinda n'igitsindo kimwe ubice 18 kwijana warumaze kubona yuko umaze gushika mu cyo cya kane gishiri cyanyuma ariko ubwenge uno mugwi wa Real Madrid wakoresheje ndetse n'uburambe byatumye uno mugwi wa Real Madrid ushobora kugifatamo neza uratsinda uno mugwi wa Paris Saint-Germain ahandi ho uri kubaraga ibihangange biri muri Paris Saint-Germain ushobora guha insinzi Real Madrid byoroshye kunye ariko nuko nyene ari uburambe ndetse uno mugwi ukaba ufite ibihangange kubona twaye ibikombe byinshi n'ubu turashobora kubikora nicyo cyonyine cyatumye uno mugwi wa Real Madrid ushobora gutsinda uno mugwi wa Paris Saint-Germain.
Murakoze reka tuze ku mirongo ya telefone dufite Justin bukeye neza uratwumva
ego ndabumva
uhamagaye uri hejuru Justin
ndabahamagaye ndi Bujumbura mu Burundi
ufite ikibazo icyumviro
n'intererano n'icyumviro nagomba gutanga
yego
urumva dufatiye ku matombora aheruka kuba ukuntu imigwi itogendera aho muri quart de finale imigwi yose yashyitseyo ibikwiriye ariko nk'uko umutumire ahageze kubivuga mugwi wa Real Madrid ikintu cyatumye usezera Paris Saint-Germain si uko abantu babibona cyane uravye na match ari ukuntu yari yatsinzwe turabona nyine ko umenga no gusezererwa ariko nk'uko umutumire yabivuze ku kintu kijyanye na experience no vuga ahanini nk'icyo cyatumye uwo mugwi ushobora gutera intambwe ushobora gusezera umugwi wa Paris Saint-Germain n'umugwi ufise abakinnyi bamenyereye iganwa baje mu mutwe bafise intumbero yo gutsinda babizi cyane waciwe inyibutsa igihe cyo mu 2018 igihe twajya Champions League naho nyine bari umugwi natwaye La Liga bari umugwi nyine ucumbagira ariko ubw'akanyarigabo k'abakinnyi bari bafite byaratumye bashika kure rero n'ubu uko ndabibona jewe imigwi isigaye irakomeye cyane ariko ikindi icyo kintu cy'akanyarigabo mentalite bafise mu mutwe imyaka n'uburambe bafise muri iryo higanwa birashobora kuzobashikana kure nubwo n'iyindi migwi atawe yigeza kure cyane ubundi mugwi nshobora guha amahirwe ni Man City, Liverpool iyo migwi yafise amahirwe cyane yuko ishobora kugera kure murakoze cyane iyo niyo ntererano numva ntushobora gutanga murakoze
turabashimiye Justin dufise kandi Lyonson nimubona uri ku murongo uratumva
yego
uhamagaye uri he Lyonson
yego ndabumva
uri he
aje ndi buri
ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikiriza
no je ni intere hano mushanzwe
ubishikirize
yewe intere kuri ico ca Real Madrid fundi yashoboye kuramo Paris Saint-Germain hello
duka ku jambo turakumva
mushanzwe igituma turaje mu gwa Real Madrid ni mu gwe nyereye yige de chance maze no gutwara nyinshi ni mu gwa wa mbere hanyuma rero turaje Paris Saint-Germain nawo nta ikombe cya Ligue des Champions uri gero twara rero cyaravuye no kuntu no kumenyera ihiganwa cyaratumye Real Madrid igira ku kantu ko kumenyera ihiganwa ibituma ikuramo Paris Saint-Germain hanyuma kujyanye ni tombora ryabaye rya igice cya kane gishyize hanyuma naho cyo niko ndabiraba ariho Nisanze twabonye ko ari imigwi itatu yo muri Espanye yashyize muri gihe cya kane gishyize cya nyuma hamwe n'imigwi itatu yo mu Bwongereza nisanze nk'uko nk'abakunda gukura iby'inkino bishatirekana yuko ayo mahiganwa abiri ariyo akomeye cyane ku mugabane wa Burundi no kuvuga ihiganwa rya La Liga muri Espagne n'ihiganwa rya Premier League mu Bwongereza. Ku bijyanye n'icyo bishaka n'igishyi cya nyuma rero imigwi yo mu Bwongereza rewe nubwo yuko nayo amahirwe cyane kubera shambye ira iyo yakoze indi mikino gihe nk'akarere nk'umugwi wa Liverpool na Man City n'imigwi yashaka kudashika kuri hashoboka mbere igashobora no gushika no muri finali iyo migwi ibiri umuntu ayikarira kuko ntabyo nka Liverpool muri demi finale mfite muri quart de finale nezo ahura na Benfica ata naho ikintu gipfira amaguru bihinduka bizoyorohera cyane kubandaya hanyuma hamwe Bayern naho izohora na Villarreal kibandanya bashika muri kimwe cya kabiri gishyize cya nyuma Liverpool yashobora kubitsinda kubera Bayern naho ikomeye na nyine mugabo sinkuko yahora mu myaka iheze sinkuko yahora kuko Liverpool irakomeye cyane muri ino minsi irakomeye cyane
murakoze
hanyuma Man City na yego
nyine
ndayiha amahirwe yo gushika kure
murakoze turabashimiye ku cyiyumviro cyanyu Lyonso
yego murakoze
murakoze Wilson icyo cyiyumviro cya Lyonso aravuze ko kuba imigwi itatu yo mu Bwongereza n'itatu yo muri Espagne ishitse muri kimwe cya kane gishyira cyanyuma ko vyerekana ko championa muri ivyo bihugu bibiri zikomeye cyane niko mubibona
nuko akihenda na bandi ko naje ndabibona kuko deja imaze kwiriga itatu ibaye itandatu mu munani iri muri kimwe cya kane gishyira cyanyuma no kuvuga imigwi itandatu ku bihugu bibiri gusa mu migwi umunani birumvikana ko ibyo bihugu bibiri byigaruriye ihiganwa muri icyo gihe nta mugwi wo mu Butaliyano turiko turahabona hasigariye umwe umugwi ubavangiye wo muri Portugal n'umugwi ubavangiye wo mu Budagi birumvikana yuko amahiganwa abiri La Liga na Premier League mu Bwongereza ariyo yigaruriye buraya muri kino gihe ko imigwi nyene yayo ariyo iseruka kandi nk'uko yakabivuze ibyo biraha amahirwe ibyo bihugu bibiri kwizeramwo igikombe ko ariho gishobora kwerekeza naho ibitangaza byama biba ugasanga igihugu kimwe cyane umugwi umwe wivira aho wisangije cyo bita kije kubatangaza kirakibatse kandi wamengo baragisangiye bo hana amaboko nikibave mu myanya y'intoki byarigeze gushikira Milase cyambura imigwi zari za Manchester United izo za Liverpool byama bishika ariko biraboneka tugiye kuraba gushika muri kimwe cya kane gishyira cya nyuma by'ukuri amahiganwa yo mu Bwongereza no muri Espagne ari hejuru
yego kuba ibitsindo byinjijwe hanze bitagifise inseguro akamaro nkuko byari bimeze imbere yaho ibyo bita mu cyongereza away goals hari cyo byahinduye Leya
bo hari cyo byahinduye uraze ibitsinde bya urabitsindirwa hanze bigaharugwa mu nyuma hari umugwi watanga uri kurakina ariko bigasanga mu rukino rugiye gukurangira uno mugwi utsinzwe kandi byagaragara yuko bimwe bita possession de la balle kugumana umupira umwanya muremure uwo mugwi wawugumana ariko ya chance navuga ya mahirwe mabi ugasanga umugwi ugiye gutsindwa kandi ariwo wari ufise urukino ni ukuvuga rero ibi byo gukuraho ibitsindo utsindiye hanze bakabikuraho byafashije imigwi myinshi kuko bisa nk'uko utsinzwe hanze ukaza ugakina bitasa nk'uko ari ukino rusubiye gutangura ari gushyashya mwakina iminota 90 vuguti ndakina hama nsinze nkatsinda kera siko byari bimeze warakubitwa n'ibitsindo bingahe ngaho bitatu bine ugasanga kuza gusubira mu kino rwo gusubiza bikaza kugorana inge bishobora gukura ibijya bitsindo kubera ko watsindiye hanze byari bigoranye cyane ariko sico kimwe no muri kino gihe turiko tubona yuko ari imigwi myinshi iri kuronka amahirwe yo gushobora kubandanya akarorora n'umugwi wa Real Madrid watsinzwe itsindo kimwe n'umugwi wa Paris Saint-Germain naho bari ku kibuga cya Paris Saint-Germain nibyo ariko byakiye byoroha yuko no mugwe ushobora kugombora ndetse ukanatsinda no mugwa Paris Saint-Germain. Hari n'abandi bagiye bari kumindi mivu yagiye ibikora uko nyene kandi byagenze neza. Nico gituma uvuga nti iki kintu cyo gukura igitsinda umuntu atindiye hanze hari migwi no uvuga nti yabitomboriye ngo.
Murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Ngoboka Jean-Claude uratwumva?
Ndabumva gatanu kuri gatanu.
Ngoboka ufite ikibazo ufite icyumviro?
Murakoze cyane nuko bisanzwe ni wa mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika Ngoboka Jean-Claude ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Ngoma umurenge wa Gashanda ni mu kagari ka Kerwa mu Dudorema ya mbere by'umwihariko ndi umukunzi w'ikiganiro muri Isanga cyo kuri Radio Ijwi rya Amerika dukunda cyane. Ni ukuvuga ngo reka mbanze mbashimire no kuri insanganyamatsiko mwateguriye uyu munsi yerekeranye na tombora y'amakipe yatomboranye uburyo ki yatomboranye ese twabyakiriye gute nk'abakunzi b'amakipe atandukanye by'umwihariko natwe nk'abakunzi dukunda football muri rusange hano mu Rwanda nabandi n'umufana wa Real Madrid. Nibyo koko tombora yarabaye ariko by'umwihariko hari ikintu mbanza gushimira tombora yagenze neza kuri ayo makipe yacu uburyo yatomboranye nkatwe nk'abafana bayo hano mu Rwanda twabyakiriye neza ariko by'umwihariko hari ikintu nashaka kuvuga kuri ayo makipe yo hanze yatsinze y'Uburayi cyangwa se mu bindi bihugu ariko ugasanga nyine by'umwihariko nkatwe tuba twifuza ko nimba dufana nk'amakipe tukaba tunakunda umupira kandi tunawukina n'abanyarwanda muri rusange ese nta kuntu byazashoboka ayo makipe natwe bakaduhaga amahirwe akajyaza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo abakunzi bayo natwe turererwe ku mutima tubone abakinnyi dukunda n'amakipe tuyabone. Icyo kibazo rwose njye ndumva nk'umufana cyashimisha cyane kugira ngo by'umwihariko uburyo umuntu afana ikipe ahanini akayifana ariko atanayibona ariko yayibonye bibi by'akarusho kugira ngo bidushimishe. Kandi nanone ikindi ngiye tombora nkatombora ejo bundi batwarayikurikiye cyane urebye ntabwo twari twicaye ku masaha yo mu Rwanda twari tuyikurikiye mu masaha sita z'amanywa urumva rero iyo batomboranye kuriya biradushimisha tukajya ku mabeti tukabetinga tugiye gutangira guterekaho dupetinga ku makipe bitewe n'uko tuyakunda ariko rero by'akarusho agiyeza na hano mu gihugu cy'u Rwanda yadufasha cyane rwose abakurikiye siporo FIFA abayobozi bayo bose bazabitekerezeho barebe ukuntu aya makipe akomeye yajya aza mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo natwe abakozi bayo bidushimishe birusheho kugira ngo dufane amakipe yo hanze y'igihugu.
Ndibaza ko bizoshika igihe kirizina kuko nk'iyo bari muri mu karuhuko bahejeje amashampiyona barakunda kuja nki muri Aziya bakaza nino muri Amerika kubera bara uburyo bwiza nk'ibibwa by'umupira w'amaguru amahoteli n'iki tubibaza ko bizoshika rimwe bakaza muri Afrika.
Yewana bibaye byiza nyine ndiye nakubwiraga baje muri Afrika kuko muri Afrika natwe turi bamwe mu bantu dukunda aya makipe hanze kuko urebye duterekaho imitungo hano kuri mabetting usanga ari ikintu cyiza cyane kuba kigaragaza ko dukunda aya makipe nanone tukarara amajoro tureba imipira by'umwihariko ntabwo ko ndi umukozi wa Real Madrid ndetse nkongera nkafana na za Arsenal ariko buriya iyo nkubwije kuri iyo match niyo yaba saa sita z'ijoro cyangwa saa yine ntabwo njya ndyama ndareba umupira kugira ngo burinde bucya ndeba ikipe yanjye ndarara nishimye ngo rero ariko kenshi na kenshi nyine tugira icyifuzo kuko turabetingira tukavuga ngo dubetiza amakipe duteretseho imitungo kugira ngo amakipe yacu wenda tunakuremo yako gafaranga ko hanze ariko ahanini nanone tuba twifuza ko nko muri Afurika Afurika harimo n'igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bitari muri South African Community ibyo ayo makipe mu bihugu byo hanze rwose agiye aza mu Rwanda byazadufasha cyane kugira ngo natwe abakunzi bayo tugire ibyishimo ku mutima noneho umukinnyi ukunda ukamubona ku mateleviziyo umubonye amaso ku maso byadushimisha cyane.
Twibaze ko bizoshika nko mu masezerano Rwanda rwagiraniye na ekipe ya Arsenal visit Rwanda ko hazogera igihe Arsenal ikaza igahura n'imigwi ngahe wanyu. Murakoze
kuri Arsenal umukinnyi umwe yigeze kuza turamubona mu byerekeranye n'ubukerarugendo ubwo basuraga amaparike kuko parike y'Akagera nimwe muri parike nayo ifatanye umubano na Arsenal ariko ni ibintu byiza byadushimishije kandi ubona ko by'umwihariko abakozi b'umupira w'amaguru mu Rwanda twabyakiriye neza ariko nandi makipe nanone za Real Madrid za Paris Saint-Germain nayo dufitanye amasezerano mu Rwanda gukinnya abakinnyi bamwe bagiye bakunda kuza ariko n'abandi makipe ahanini nayo rwose aje mu Rwanda byadufasha kugira ngo natwe n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda tubashe kuba twagira n'icyo twibariza abakinnyi bakomeye baje mu gihugu cyacu kandi tunaganire nabo dore ko ahanini usanga hano mu Rwanda ari nk'abana akademi bafite impano zikomeye ariko ugasanga haje nk'abo batekinisiye b'abakinnyi babakomeye ku bantu mpuzamahanga abo bana rwose bakigaragaza ushobora gusanga bakuriramo amahirwe bakabasha kuba nabo batera ikirenge mu cyangwa
murakoze murakoze cyane murakoze ku cyimviro cyanyu Ngoboka Jean-Claude ari mu Rwanda
namwe murakoze cyane mugira amahoro y'Imana
murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga kuri tombora ya kimwe cha kane cy'iganiro ry'inkino z'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yo mu kwego rwa division ya mbere zo mu mashampiyona y'ibihugu ikinamwe mu karere k'Iburaya yamenyekanye ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye itariki 18 y'uko kwezi kwa gatatu yabereye mu gisagara cha Nyon mu gihugu cy'Ubuswisi. Tumire duhise akabari Wilson Melchior mumenyesha makuru w'inkino na Ongwalea mumenyesha makuru w'inkino akorera kuri Radio Star FM Gitega bombi rero abatumire bari mu Burundi. Kuba atama ekipe ava mu gihugu kimwe azohura mu kimwe cha kane gishira icya nyuma bivuze iki kuri wewe Wilson?
Kubwanje kubona bibahuje isanzwe iva mu gihugu kimwe ni ibintu byiza cyane ni cya gipimo twariko turavuga yuko amahiganwa abiri ari hejuru muri iki gihe Villarreal Bayern Munich Benfica Liverpool duca tubanza tukabihoza gusa ni cya gipimo gica kigaruka mbega imigwi yo muri Espagne niyo mu Bwongereza kuyo igiye guhura hazoca hasigara ingahe yo mu gihugu iki cyanye kiriya ishika muri demi finale kuko muri kimwe cya kabiri gishyira cya nyuma nimba imigwi yo muri Espagne yoba ibyifashemo neza hariho amahirwe yuko twobona itatu muri kimwe cya kabiri gishyira cya nyuma cyanye imigwi yo mu Bwongereza tugasanga niyo itatu ishitse muri kimwe cya kabiri gishyira cya nyuma ubwo abashitse imigwi ine gusa izo bibangiwe n'umugwi umwe muri icyo gihe birumvikana ko iyi migwi Chelsea Man City na Liverpool bote bafise umuzigo bikoreye wo kwerekana yuko ihiganwa ryabo riri hejuru y'ayandi mahiganwa ko mu gihe bose wabatsinze birumvikana yuko baba badugije ibendera ry'igihugu cyabo mu mupira w'amaguru ariko kandi nabyo bishobora kubahombya bishobora guhombya ibihugu kuko nk'ubu iyo baba barafashe bakabihuza ibihugu bisangiye imigwi isangiye igihugu navuga nk'ubu nk'imigwi y'i Madrid yose igahura cyane imigwi yo mu Bwongereza ikagenda ihura hagati yayo byari byongereje amahirwe yuko ibyo bihugu byabo byizera kuronka imigwi muri kimwe cya kabiri gishyira cya nyuma atabyo gutekeranya ariko ko kimwe cya kabiri gishyira cya nyuma kitavuga ko ugishyitsemo abatwaye igikombe reka babanze bapimane Ubwongereza bupimane na Espagne muri kimwe cya kane gutyo nihaba amahangane n'ubundi muri kimwe cya kabiri tuzoguma tubapima gushyika muri finale ariko kandi nihaba Espagne ariyo ironsa amahirwe menshi yo gushikana imigwi myinshi muri kimwe cya kabiri aho birumvikana yuko Ubwongereza buzohava bwubaha La Liga Premier League zoca yubaha La Liga kandi ni vice versa n'ubundi Abongereza akaba aribo bazoshikana imigwi myinshi muri kimwe cya kabiri ubwo nyine La Liga nayo izoca yunamira Premier League.
Murakoze. Reka nawe Leya niko ubibona kubona time my equipe ava mu gihugu kimwe azohura muri kimwe cya kane gishyira cya nyuma ku bwanyu mubibona gute?
Je uko ndabibona imigwi iva mu gihugu kimwe kudahura na cyane cyane mu cyakane gishiri cyanyuma nubuga ko ari kintu kidasanzwe kandi cyiza. Ugiye kuraba ino migwi ubwa mbere yo mu Bwongereza iri mu cyakane gishiri cyanyuma ndavuga Chelsea, ndavuga Man City hamwe na Liverpool, ni migwi isanzwe imenyeranye ikina mu higanwa rya Premier League. Ugiye ku ruhande rwa Espagne naho uravye Real Madrid karaba Atletico Madrid karaba na Villarreal, ni migwi imenyeranye ikina muri La Liga higanwa ryari muri Espagne. Mu gihe rero bavuze bati nta migwi iva mu gihugu kimwe ihura, ni ikintu cyiza cyane kuko ni ikintu gikomeza ndetse n'higanwa. Ni ukuvuga higanwa rya Champions League bafashe umugwi wa Premier League ukaza guhura n'umugwi wa La Liga, biroroshye cyane iyo migwi uko ari ibiri gutana mu mitwe kandi umwe agakoresha ingufu zose ashoboye kugira ngo ashobore gutsinda uyundi. Ariko bari hamwe bashyize ino migwi yo muri Espagne igahura, urundi ruhande bagafata imigwi yo muri Premier League igahura, ni hahandi nyene kwa kumenyerana na no muri rya higanwa rya Premier League. Kumbure bazaza guhura hi imbere mu gice cya kabiri gishyira cya nyuma cyangwa kuri final nk'uko twabibonye mu myaka iheze. Umugwi wa Espagne ushobora gutana mitwe n'umugwi wa Espagne, ariko bizovana ni kabyo fina cyangwa cya kane kiri cya nyuma uko bizogenda. Mu gihe ino migwi yo mu Bwongereza izovyifatamo neza igashika kure igashika mu gice cya kabiri gishyira cya nyuma, aho tuzobona iyo migwi ishobora guhura kandi iganwa izo ariko yegereza kujya ku musozo. Icyo kimwe no muri Espagne iyo migwi ntiyagira amahirwe gushobora gushika mu cya kabiri gishyira cya nyuma. Muri uwo mwanya imigwi ya Espagne izoshika kure ihure ndetse muri Champions League. Nuko bavuga ni kandi ni bihugu bibiri Espagne n'Ubwongereza bimaze imyaka icyo kuri itandatu yabyifatamo neza muri ino higanwa rya Champions League. Icyo bavuga nk'imyaka itanu ino migwi ya Espagne n'Ubwongereza yiganziye dino higanwa cyangwa kino gikombe cya Champions League. Uretse Bayern yagiye gutwara kino gikombe, urabona yuko imyaka ishika kuri itatu Real Madrid yatwaye igikombe, Liverpool iratwara igikombe, Chelsea iratwara igikombe. Iboneka yuko ino migwi yo mu Bwongereza no muri Espagne ari imigwi ikomeye cyane muri ino higanwa rya Champions League. Kubona rero idahura ubu ni byiza, ariko bahuye imbere hiyo iyo migwi igiye guhuza imbere mu cyakari cy'icyanyuma cyane muri finale ni ikintu navuga ni cyiza cyane.
Murakoze. Tugaruka ku mirongo ya telefone, dufite Trezor Mbanza, uratwumva?
Yego ndabumva.
Uhamagaye urihe Trezor?
Ndabaye ndi mu Rwanda.
Ufise ikibazo ubaza batumire cyangwa icyumviro shikiriza?
Ikibazo nifite nubaza nabaza uko babibona, uko jewe uko mbibona mbona ko ari Liverpool ifite amahirwe menshi, nashaka mbaze nawe muri kumwe muri studio uko babibona kugenda muri finale.
Wilson mwamwishura
sinumvise neza uko yabajije
ngo uko ubona iyo migwi igeze muri kimwe cya kane. Ndibaza ko yavuze ko aha amahirwe nimba ari umufana wa Liverpool ngo uko mwamubibona.
Nibyo Liverpool uko ihagaze uno munsi turavye n'ibihangange ifise abasatirizi Sadio Mane na Mohamed Salah, tukaraba n'ingene bahagaze ingene bariko barabatugitutu Man City mu kibanza cya mbere muri Premier League. Umuntu yovuga yuko kuba bashitse kuri iyi ntambwe n'uwovuga yuko igikombe bashobora kugitwara ntiyoba ariko arahuguza, nibaza yuko amahirwe yafise ni uko iri mu higanwa ry'umupira w'amaguru atawiha uburenganzira bwo kuvuga ngo itegerezwa kugitwara, ariko by'ukuri ndashobora kumushyigikira yuko Liverpool muri iyi migwi umunani isigaye wamubwira ati nawe vuga umugwi ubona ufite amahirwe gusumba iyindi navuga Liverpool.
Mwe reya namwe niko mubibona reya?
Hello.
Oui, namwe.
Hello.
Muranyumva?
Ubu ndabumva.
Niko mubibona kuri vyerekira vuga Wilson.
murashaka kugushura mu kibazo neza
byari bihereye ku wariko mu batumviriza yarahamagaye Trezor Mbanza yari karabaza uko mubona uko imigwi ihagaze muri ico kimwe cha kane gishiri cha nyuma we yahamahigwe Liverpool sinzi amahigwe aho mwigeza kubivuga imbere yaho kuri uwo nibaza Trezor n'umufana wa Liverpool Liverpool mubona amahigwe arahe arayahe muri iyo migwi sigaye mwari mwabiguza imbere
amahigwe ndayaha ino migwi yo mu Bwongereza nkuko nari narivuze uranze urukino hagati ya Benfica n'uno mugwi wa Liverpool abasatirizi buno mugwi wa Liverpool ugacuraba na Benfica naho yatsinze uno mugwi wa Ajax urabona yuko umugwi wa Liverpool uri Liverpool iri hejuru cyane y'uyu mugwi wa Benfica kiretse haba ibitangaza ariko ahandi ho Liverpool niyo mugwi n'amahigwe cyane ushobora gutsinda uno mugwi wa Benfica ariyo ba Jotari Mane Salah ari ba Firmino abo bose n'abasatirizi novuga nti bari ku rwego rwo hejuru ku buryo kugira ngo ubakurane amanota atatu mu kibuga ari ikintu kidasi gitoroshe tugiye ku ruhande rwa Man City na Atletico Madrid nibyo Atletico Madrid yakuye mu wa Manchester United ariko uri kuraraba atake y'umugwi wa Manchester United ukaraba atake y'umugwi wa Man City ahari ba Gabriel Jesus ahari ba Mahrez Sterling urabona yuko Man City ufite amahirwe menshi gushaka gutsinda uno mugwi wa Atletico Madrid tugiye ku ruhande rwa Chelsea na Real Madrid nari nabivuze Real Madrid ubusatirizi bwabo buhagaze kuri Karim Benzema Karim Benzema nawe ari umwe urave squad ya Chelsea turabona yuko Real Madrid ushobora gutsinda Chelsea bido igora cyane ni hamwe n'umupira udunga ariko imigwi yo mu Bwongereza ni ifite amahirwe cyane cyane yo gushika mu gice cya kabiri gishyiri cyane
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
Uganda barara igira hirya ni komada yego akwiriye ahantu hose niki winyegera ariko abanyabugo ngira ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ubusekase ngo jewe ndubibugo
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo uziko nabona ko urumunyabugo neza neza turi guhambaye nkabo uravuga nabo ururimi rw'iwacu
ari kavira simuhumuruka mana shofe
wenda bona shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
ndiye
bugo
wiki nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha kundi ya pa 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 shofe twigeze kombo taxi yaje Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rola.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga kuri tombora yabaye ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye tombora ya kimwe cha kane gishiri cyanyuma cy'iganwa ry'inkino z'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yo ku rwego rwa mbere yabaye iya mbere mu mashampiyona y'ibihugu ikinamwe mu karere k'Iburaya akaba yamenyekanye rero inyuma y'uko iyo tombora ibereye mu isara cha Nyon mu gihugu cy'Ubuswisi abatumire ni Wilson na Mekio umenyesha makuru w'inkino na Ongwaleya umenyesha makuru w'inkino akorera kuri Radio Star FM Gitega bombi bari mu Burundi tugaruke ku mirongo ya telefone dufise twagira Yezu Marcel uratwumva
ndabumva neza
uri he twagira Yezu
iherereye ikigali mu Rwanda kibagabaga ufite nashaka kubaza abatumire
mubaze
muranyumva
ndabumva
nashaka abo banyamakuru mwatumiye reka twiripoze ko ubu ngubu bahagarariye umugabane wa Afrika. None ndashaka kubabaza muri iyi minsi irebye umupira w'amaguru ubona abanyafurika abanyarwanda by'umwihariko ka karere k'ubuseruko duherereyemo Afurika y'ubuseruko cyangwa se Afurika y'Iburasirazuba duherereyemo usanga twerekeje umutima n'amaso kuri shampiyona y'Ubwongereza. Akenshi buri muntu yavuze urubuga rw'imikino agatima kaba karehareha kuri shampiyona y'Ubwongereza. None nk'abanyamakuru bakora amakuru y'inkino umunsi ku munsi mubona ari iki gikwiriye gukorwa ngo twebwe ubwacu abanyafurika dukunda umupira w'amaguru wacu nubwo utahereye iwacu ariko natwe twarawumenye, mubona ari iki cyakorwa kugira ngo umupira w'iwacu ukundwa kugira ngo agatima kare harehe twerekeze amaso hanze ku mugabane wa Buraya natwe turebe iby'iwacu muri Afurika. Ahangaha ndaguhindura ukuntu usanga abanyafurika by'umwihariko iwacu abanyarwanda usanga twa duhanze amaso umupira wo ku mugabane w'i Burayi. Ubu ushobora kubaza umunyarwanda abakinnyi ba APRF, abakinnyi ba Rayon Sports, Kiyovu Sports, ukabaza umurundi tsindira abakinnyi ba Message Ngozi, guhira abakinnyi 20 mutoza w'intamba mu ngamba yahamagaye akabayoberwa. Ariko wamubaza abakinnyi bazabanzamo cyangwa babanzemo mu myaka ibiri ishize ni ikipe ya Chelsea, ikipe ya Liverpool bose akabatondagura amazina n'imyanya bakinye. Mubona ari iki abanyafurika dukwiye gukora ngo twe dukunde natwe umupira wacu uzamuke ku rwego mpuzamahanga? Mubona ari iki twakora? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, iyo urebye intambara iri mu Burusiya ni intambara ya politiki, intambara ya politiki. Perezida Putin na Perezida Zelensky wa Ukraine ni ibintu bya politiki, n'ibihugu hirya no hino babisutsemo amagambo cyangwa ibindi bintu kubera politiki. Ese nk'abanyamakuru bakora urubuga rw'imikino, mubona umuherwe wa Chelsea kubera igitutu cy'Ubwongereza yashyizwe ku isoko kubera ko ari umunya uwo kwa Putin hariya Russia mu Burusiya, kibaza ese birakwiye ko intambara zizaba mu bihugu bikwiriye kugira ingaruka ku mikino? Iriya mikino yagombaga kubera yo barayimuye, birumvikana nk'igihugu kiri mu ntambara byo birumvikana. Ese mubona atari akarengane kakorewe uyu muherwe wa Chelsea kubera injyana za politiki ziri mu gihugu cyabo kandi ntahuriye nabyo? Ese iyo mubirirebye nkamwe bakora itangazamakuru, iyi ni radiyo mpuzamahanga, VOA ni radiyo mpuzamahanga, ubu turi kumvirizwa n'abantu benshi, iyo murebye musanga ibihugu n'ibijya mu ntambara za politiki umushoramari washoye mu ikipe y'amaguru cyangwa volleyball cyangwa basket akabigenderamo, ntabwo haba habayeho akarengane? Mwebwe nk'abanyamakuru wenda b'inararibonye mubivugaho iki? Nitwe tubazo tubiri nari mfite. Murakoze.
Murakoze, turagushimiye Twagira Yezu Marcel Wilson. Ibyo bibazo bibiri bya Twagira Yezu mu byishura gute?
Ndakumva neza. Ku bwanjye icyo cya kabiri nicyo nshimiye guhera ko nta byinshi mfise no mwishyura ko gusa iyo ibintu bimaze kuba mu politiki bikabamo ingwano akenshi ingwano ntacisiga, kuko urusasu ruba rurashe ntiruraba umukinnyi, ntiruraba umumenyereza, niruraba umurorerezi, rurahitana. Urabizi nimba uri mu Rwanda cyangwa uri Burundi, urabizi ko mu Burundi higeze kugera ibihe amahiganwa adakinwa. Urabizi ko no mu Rwanda mu 1994 sinzi kuri ubu mbwire ko ihiganwa ryagumye rikinwa. Ubwo rero ibyo byo nta kenshi mfite no bivuga, ariko ubijyanye n'uko iniwacu dukunda i Buraya cyane cyane mu Bwongereza gusumba iwacu, burya ntawe ubigarukiriza cyane cyane i Burundi no mu Rwanda nyine, kuko jabuka aho hakurya muri Tanzania atabibazo byakahise basangiye cyane n'u Burundi cyangwa u Rwanda
bibazo bya kahise umva ko ari izongwano nyene n'ibindi bya politique byagiye bigorana abavukana bagacanamwo. Mbega burya tugiye muri Tanzania dusanga bisa nk'ibyo uvuze, kuko wowe babayeho neza iwabo ni Simba ni Yanga imbere y'uko bazanira izo za Arsenal, izo za Liverpool, izo za Man U banze babwire Simba au Yanga barakunda iby'iwabo. Hanyuma gukunda iby'iwacu bize gute? Umubyeyi afise umwana akina icyicaro cya mbere akaba yembwe ibihumbi ijana cyane birenga ko gato nimba bishobora kuba bitanashika ari batabishikana ibihumbi by'amahera yo ngaho iwacu. Urumva ko wajya kumuratira umupira w'i Burundi cyane w'u Rwanda kandi umupira wo kuri televiziyo ari ufite akanovera ababyeyi benshi barawukinye ngaha akubwira ati ndi kuri stade umupira biranca intege nibutse umupira twaravye. Urumva ko umupira w'iwacu ntutera imbere kandi ureka gutera imbere kubera iki? Kubera kumbure dufatiriwe na byinshi duhanzwe na byinshi turacyari mu bihe byo gusanura ibihugu byacu kumbure mu gihe abandi nabo bakurya muri Congo burya sinibaza yuko bashiko badukira cyane mu Bubiligi mu Bufaransa mu Bwongereza ahuko bashiko badukira derby cyane classico hagati ya Zagreb Vita Club yabo na tukwisa Mazembe cyane izo za Lupopo ibyavana n'igihugu ibihugu ingene bibayeho nibyo nta badakunda hanze urasanga n'abanyaburaya nawe muri Amerika urasanga amaso yabo yerekeza za Espagne za Angleterre mu Bwongereza ariko ugiye kuraba si ukuvuga yuko tudakunda iby'iwacu twese nibaza ko tutari kuvuga Afurika yose kumbura iyo ugarukira Burundi Rwanda niho umuntu yari kugutahura nibyo nta kanovera k'umupira w'i Burundi nta kanovera k'umupira w'u Rwanda karageraho kibagize umuntu yuko umupira wamuka mu Bwongereza.
Murakoze. Kuba umugwi Paris Saint-Germain n'umugwi Manchester City imigwi ifise banyeneyo bashiramwe uburyo bwinshi cyane bava mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu bashizemo uburyo bwinshi cyane kandi bashaka ko iyo migwi itsinda buno nyene yerekana insinzi mu mwiryo higanwa rikomeye cyane ihiganwa rya Ligue des Champions gushika ubu iyo migwi ibiri ikaba itarigira itsinda icyo gikombe. Kubavuga ko umuntu ashobora gushyiramo uburyo bukomeye mu migwi nk'iyo mugabo bakavuga ati amafaranga hari aho kenshi bishika ntagura insinzi rea niko mubibona kubijyanye n'iyo migwi Paris Saint-Germain na Manchester City.
Sinzi ko mubajijeje
rea twamutaye ku murongo wa telefone Wilson wacishura
bakunda kubivuga nibaza yuko twabisomye mu Cyongereza cyo ngaho iwanyu amahera si byose amahera barayashizemo bajya barabo nibyo kandi bayashiramo bakeneye insinzi nibyo umupira wa kino gihe ugeze ntushobora kuronka izo nsinzi ntushobora kuronka uwo munezero utashizemo uburyo cya mbere n'uburyo ariko uburyo hari haba bupfana abo buryo ntibutanga ubuzima uburyo ntibutanga imwe mu duhema washaka urashobora kugira uburyo ari kukaraba ninge nutunganya umugwi nk'ubu ngarutse inyuma gato mwigeze kubiganira ko ku bijyanye n'isezerego rya Paris Saint-Germain asezererwa na Real Madrid benshi bahurije ko yuko ari experience uburambe no kuba bo Real bamenyereye uburyohe bwa Champions League bituma batokwemera gusezererwa na Paris Saint-Germain ariko na Paris Saint-Germain ibyimaze mu imyaka kuva 2012 intumbero ikaba ari Champions League gutwara kiya gikombe kubera iki rero bashobora kukibura ku mugwi utari kuravugwamwo uburyo bwinshi nk'uko bakoresha hamwe aricyo twirengagiza ariko dukwiye kwama twibuka yuko ifati ya mbere mu nsinzi y'umupira w'amaguru hariho chance amahigwe amahigwe menyereye
bene wacu ngaho hakurya mu gihugu cy'u Rwanda nziko bari kora twumva ku bwinshi bavuga bati ikiro ikiro cy'ubushobozi gisumbwa n'ikiro cyane gisumbwa n'inusu y'amahirwe rero ushobora gushyira mu buryo bwinshi ariko amahirwe kugira ngo azogutwengere bigafata umwanya icyo ni kimwe mu biriko bikibujije Paris Saint-Germain na Man City gutwara igikombe cya Ligue des Champions ariko kandi nka Paris Saint-Germain nibaza yuko imyaka bamaranye umugabo yitwa Mauricio Pochettino nayo nyine umengo ntibabyiheza neza ngo barabe ubushobozi bwiwe kuko atari mu mwaka wahera ibihe bya Covid byatumye bashobora gushika muri finale kubera habaye inkino za rumwe rumwe ata ale retour cyane izibanziriza nizo gusubiriza zagiye ziraba nibaza yuko n'umwana arabyitwa yuko Paris Saint-Germain yama igogwa n'inkino zo gusubiriza n'abakinyi beza nawo uvuga ngo bakinyi kuko experience iruzuye Neymar Messi na Mbappé ataratwara Ligue des Champions n'abandi ariko bama bakwegegwa n'inkino zo gusubiriza byumvikanisha yuko umumenyereza wabo ari wa wundi ategura urukino ariko atazi gusoma ati kuri urugendo uku mu rukurikira ruzotworohere gute bama batsinda mu nkino za mbere nibo batanguriye histoire ya remontada ubwo ngira ngo kuri Paris Saint-Germain nta byinshi navuga ko atari uko nubahanura kubanza kugerageza bahindura umumenyereza nayo Man City Guardiola ntabyo tumwagiriza byinshi Ligue des Champions arayizara amaze kuyitwara ariko Man City atubwe yuko isigaje kuronka amahigwe nayo handi n'uyu mwaka navuze Liverpool ko ari ifite amahigwe yo kugitwara kubera Man City tutaramenya yuko nayo ifite amahigwe ya Ligue des Champions.
Murakoze mu kurangiza turasigaranye nk'iminota 3 ibiri n'inusu nashaka nze kuri Reya kuba urukino rwa nyuma rw'ihiganwa ry'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya rwimuriwe i Paris mu France kubera impamvu z'ingwano muri Ukraine iyo higanwa igice cyanyu macari kubera bigisagara cha St Petersburg mu Burusiya kuba kimuriwe mu France i Paris ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu no kuba abarorerezi baza ku bwinshi inyuma yuko kiza cha Covid kigabanutse mwibaza ko hari icyo bizohindura ku bijyanye n'abarorerezi ko bazoboneka ku bwinshi cyanke benshi bari biteguriye kuja mu Burusiya. Alo Reya.
Murasa wabushya mu kibazo simba ndabumva neza.
Muri make cyane dusigaje akanya gatoyi. Kuba urukino rwa nyuma rw'ihiganwa ry'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburayi rwimuriwe i Paris mu Bufaransa kubera impamvu zizwi mu Burusiya ingwana iri kibera muri Ukraine icyo gikombe cyari kubera urukino rwa nyuma rwari kubera mu kisagara cya St Petersburg. Hari cyo bihindura ku bijyanye n'abarorerezi.
Nta kintu kinini bihindura ku bijyanye n'abarorerezi kuko uravye n'imigwi novuga nti iri mu cya kane gishyiri cya nyuma yaba harimo umugwi kumbureho mu Burusiya novuga nti cyari guhindura ikintu kinini ku bijyanye n'abarorerezi ariko mu migwi yashyize mu cya kane gishyiri cya nyuma nta mugwi n'umwe wariya mu gihugu cy'u Burusiya urimwo mu migwi izokina icyo cya kane gishyiri cya nyuma nibaza yuko ata kintu kininiya bizohindura gusa urabye umugwa Paris Saint-Germain kuva muri ano mahiganwa ya Champions League navuga yuko ariho navuga ikintu kinini cyahindutse kubera ko bari bamaze kwishimira gukinira mu Bufaransa urukino rwa nyuma rwa finali kwandikishije kumbura amateka y'umugwa Paris Saint-Germain gushaka gutwara igikombe cya Champions League ariko kubona batashyize urumva yuko
murakoze cyane barabatumire ongwa Leya umenyesha makuru y'inkino akorera kuri Radio Star FM Gitega mu Burundi na Wilson Mekio umenyesha makuru w'inkino nawe nyine akaba ari mu Burundi twariko turavuga kuri tombora kuri kimwe cya kane gishiri cya nyuma cyiganywa y'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya mu mupira w'amaguru n'amahigwe imigwi babona ishobora kuzoshika kure igashika no mu gica cya nyuma mbere ikanagitsinda. Turabashimiye rero mwese mwakurikiranye iki kiganiro nushimiye kandi n'abatumire buno munsi. Ndabatumiye rero kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Mukurindira mugire mwese ibihe byiza.